en el Adiós Jesuí de América. Radio Ijwi ry'Amerika isamanyira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri bene zacu tumwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM 88 ibice bitatu i radio inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu Ijwi ry'Amerika uyu munsi ku wa gatano itariki 5 y'ukwezi kwa kabiri imyaka 30 yarumanye abarundi bateye igikomo ku masezerano y'ubumwe leta Burundi irashima intambwe abarundi bageze ko mu kubungabunga ubwo bumwe
cyetse bamwe twita ibinani umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyarimye azovyimbura inzu yubatse azoyibamwo ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi y'abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cyabo cyabavyaye
uyo ni Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi ejo ku munsi wa kane kumuhingamo iyo ntambwe abarundi bavuga ko bashitse ko siko ibonwa n'abashingamateka batari bake bo mu ishyirahamwe rya Buraya basohoye urwandiko rusaba leta y'u Burundi kunagura hagati y'akazi na muntu no gufuta imitahe yashingiwe bamwe mu bamenyeshamakuru hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politika naho mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zigendana ubumuga zivuga ko zibayeho nabi kandi zititabwaho mu gihugu cya Ethiopia naho amabi abera muri leta ya Tigray aratia gahinda amakuru avugwa hiya no hino tuyatangurire muri Uganda ho uruhagarara ruvuye ku bantu banyurujwe igihe cy'amatora biyongeye abategetsi ba Uganda barahanzwe n'abanyagihugu basaba gushyira habona abantu barenga 30 banyurujwe n'abajeje umutekano igihe c'imbere hamwe n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yaranzwemo amahinyu n'ubusuma umushikiranganji wa Uganda jejwe intwari hagati JJ Odongo yabwiye abashingamateka ejo ku munsi wa kane ko abantu bari hagati ya 31 na 44 bashobora kuba baranyurujwe bataratorwa gushika ubu ayo makuru ko leta yemeye ko hari abanyurujwe yatumye abanyagihugu bagwa mu gahundwe na burya bavuga ko abo bantu banyurujwe mu ijoro batwawe mu modoka za minibus zitagira amaparata bamwe mu bashingamateka harimo umukuru w'inama shingamateka bari basabye abategetsi ba leta ya Uganda gusigura ibyo bintu abajeje umutekano bavuga ko batigeze bahagarika abasivile kandi Perezida Yoweri Museveni azwi nk'umukuru w'igihugu yatwaye mu mahoro no mu mutekano yamara umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Bobi Wine ejo ku munsi wa kane yarashikirije ibirego bivuga ko abanywanyi biwe bashika 300 bataratorwa gushika ubu yongeye avuga ko bashobora kuba bapfunzwe canke buganiwe ahantu hatazwi inyuma yaho banyurijwe n'abajejwe umutekano mu Buhinde abakora imyerekano yo kwiyemeza ingingo nshasha zeke urimyi babonye abandi babashigikira ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeri Mukanguzi
abahinzi amagana n'amagana bahuriye kuri wa gatanu muri leta ya Pradesh ikomeye mu bya politiki y'Ubuhinde bamagana amategeko mashya ajyanye n'ubuhinzi ibi biragaragaza ko abantu bagenda biyongera mu gushyigikira imyigaragambyo imaze amezi ishaka ko guverinoma ihagarika ayo mavugurura abo bantu barakajwe n'icyo babona nk'itegeko rigamije inyungu z'abaguzi bigenga hatitawe ku bahinzi imyaka abahinzi ibihumbi n'ibihumbi bamaze amezi arenga abiri bakambitse mu nkengero z'umurwa mukuru New Delhi bahamagarira leta guhagarika amategeko yashyizweho mu kwezi kwa cyenda ku ikubitiro imyigaragambyo y'abahinzi b'umuceri n'ingano mu Buhinde yabanje gushyigikirwa by'umwihariko na leta iyobowe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ya Punjab cyakora nk'ikimenyetso cy'uko ibibazo bya guverinoma ya minisitiri w'intebe Narendra Modi bigenda byiyongera abahinzi barenga ibihumbi icumi baturuka mu bice bitandukanye bya politiki n'amadini bateraniye uyu munsi kwa gatanu muri leta ya Uttar Pradesh bagaragaza ko bashyigikiye imyigaragambyo Ramkumar Shundari umuyobozi w'akarere ka Bagpat yabwiye imbaga y'abahinzi b'abahindu n'abayisilamu bo mu mudugudu wa Benzwar ko abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi bashobora kwerekeza i New Delhi keretse igihe guverinoma yakuraho aya mategeko abapolisi amagana benshi bafite imbunda bari mu myambaro y'umukwabu bahagaze hafi cyakora nta rugomo
muri kumwe n'abandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini Makuru mu ntara yatanguye mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu abarundi bahimbaje imyaka 30 heze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atewe ko igikomo yavuze ko ashimishwa no kubona uyu munsi ugeze atamurundi numwe akirenganywa. Ariko bamwe mu banyagihugu bemeza kwinzira ikiri ndende kugira ngo ubumwe buve ku munwa buje mu bikorwa. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umenyesha bakuru b'ijwi ry'Amerika I Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Muri jambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije Abarundi yavuze ko uno munsi wama wibutsa ko habaye bagateranya batumye Abarundi basubiranamwo hanaba kandi ingaruka mbi nyinshi kubera ivyo. Amakosa ya kahise yose yemeza ko yatewe n'abakoloni batashaka iterambere ry'Umurundi. Yanamenyesheje kandi ko uno munsi ari akaryo ko kwisuzuma no kwihana kugira ngo ijye baranisubire. Asanga leta yoboye yatanke ari ikimenyetso gikomeye c'ubwiyunge.
Uno munsi tuhimbaje dufise leta nzeyi ikimenyetso c'umwizero ko bene Burundi bata azosubira gucanamwo kugira ngo nta n'umwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'Abarundi. Ivyo arivyo vyose kiretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyo arimye azovyimbura, inzu yubatse azoyibamwo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi ry'Abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cyabo cyabavyaye.
Ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuganye n'ijwi rya Amerika babona ko intambwe ndende kugira ngo ubumwe bw'abarundi busasagare.
Yaba uko babivuga ariko vyaja mu ngiro ubumwe bugakwira mu migambwe yose. Umunyamugambwe abonye ubundi badasangiye umugambwe bakavuga rumwe bagahuza bagasangira akacupa tanumwe ahunga abanyagateka kuwundi ngo kubera badasangiye umugambwe cyangwa ubwoko. Ukuntu tubibona birashobora kuzogenda neza mu nyuma mugabo ubu intambwe ntiratsimbatara neza kubera no mu minsi mikuru abantu ntibitabira cyane hanini hitaba abantu b'abanyeshuri abajeje intwaro bohimiriza cyane mbere bakabishiramo n'itegeko ntidutambe twirorera.
N'ubu turabona ko gicumbagira byatangwe gucumbagira aho abarundi basubiye gusubira namwo umuntu acabona ko naho twari tuyemeje amasezerano y'umwe bw'abarundi ko hariho akari gahaze narija inyuma y'imyaka mikeyi twaciye tubona amabi yagahomera buno tugasanga abantu bakicana bunyamaswa kandi twabona ko abantu turi bamwe. Cewe ico mbona nuko n'ubu twosubira abarundi bakasubira bakaja hamwe bagasubira bakayaga atawanja wangura atagufata dufate nk'umwe twebwe abanyamigambwe ntubone ngo nuko bo watsinza amatora uce wegeze inyuma abo watsinze. Ni leta y'u Burundi niyo ifite devoir yo kwegeranya abantu bose hanyuma abarundi basubire biyumvanemwo koko nka kumwe koko umwami abarundi bari bamwe. Umumwe wese yubahigwe icashobora yubahirizwe mubiwe no muvyiwe ndetse yubahirizwe no muvyumviro jewe.
Abantu twashira hamwe nyene kugira ngo nyamatata hape bo jahamo bakareka kuza barashira batandukana bakareka kuza bararyana bapfa ibintu byo mu by'abaprotike bagashira hamwe.
Eka na Charles Nditije arongo ishami ry'umugambwe wadasigana y'ipronalite mewe n'ubutegetsi niko abibona. Havuga ninafatiye kukuntu Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi yashinze amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atahawe amahirwe yo gufubwa mu gihugu ciwe.
Ndavuga yuko atagaciro ugifise uno munsi naho ubumwe buguma bukenewe. Uwo munsi nta gaciro ugifise kubera yuko abategetsi bo muri CNDD-FDD ubwomwe batabwemera haba mu mvugo canke mu byo bakora. Biragaragara yuko bashira imbere amacakubiri byerekana neza rero yuko atabumwe buhari uravyenge n'abantu bicwa bangazwa kw'ivyimviro vyabo. Uno munsi ushitse washize imbere kwa umwe bw'abarundi nyakwigendera Perezida Petero Buyoya yashengeye ntibamwemerere yuko yohambwe n'iteka mu Burundi. Bashira imbere ikibi inzigo nta kintu bibanga ntibagira ati umuntu yakoreye igihugu yazanye ituze mu gihugu agakorera igihugu atwara igihugu imyaka n'iyindenga 10 arakwiye iteka. Bo barabati urya numwasi kubera yari mututsi, numwasi kubera yari umugisoda cha kera, numwasi kubera ateme ikiringo cha gatatu. Abarundi bari bakwiye bakaja hamwe bakanga bakangiriza umutima w'amacakubiri, umutima w'urwango w'inzigo y'akazikira ukutibanga.
Amasezerano y'umwe bw'Abarundi yasinyiwe kuwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1991 nyuma y'imyaka itatu habaye ubwicanyi bwa ntegamarangara onu ivuga ko bwahitanye mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi abantu barenga 30,000. Eloge Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Tukivuga kandi ku Burundi yabashimatika umuryango umwe bwa Buraya babona ko hataragira kubihano byafatiye Burundi bivanwaho bamenyesheje ko ibiganiro hagati Burundi n'uwo muryango byobandanya ari uko Burundi gubahirije gato akazi na muntu bugafuta n'imitahe bwashingiye hamenyesha makuru hamwe nabo mu mashyira hamwe adaharanira inyungu za politika. Bimwikete wandikiye Joseph Borel Fonteles umuserukizi mukuru umwe bwa Buraya ajejwe imigendanire ibiri muri urwo rwandiko tubishikirizwa na Desire Hatungimana.
Muri iryo kete ryagiye habona kuri wa gatanu abo bashinga amateka bamenyesha ko bamenyeshejwe ko umuryango umwe bwa Burayi uri kuraganira na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'icyo gihugu. Abashinga amateka bamenyesha ko hari hafunditswe ko bafatiye ku ngingo 96 y'amasezerano ya Cotonou atubahirizwa mu Burundi icyo gihugu cyari cyafatiwe ibihano bigahagarikwa mu gihe u Burundi bwubahirije agateka kazina muntu bugahagarika gutoteza kiremwa muntu bikogwa n'inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rw'imbonerakure. Abashinga amateka bandikiye Joseph Bomel Fonteles bamumenyesha ko abantu bacicwa ataco bazira bakanyuruzwa gusambanya abagore ku nguvu kuboriza igufa abantu guhagarikira abantu busana cyane cyane abo mu migambi itavuga rumwe na leta bikibonekeza cyane mu Burundi. Bamenyesha ko ku guhagarikira abantu no kubafungira ubusa bituma amabohero yo mu Burundi yuzura leta nayo bakavuga ko atakiri kwirakora kugira ayo mabahagarare. Abashinga amateka bamenyesha kandi ko mu Burundi hacibonekeza amajambo abibugwanko ashikirizwa abatavuga rumwe na leta n'inkehwa z'abarundi agashigikirwa n'abategetsi b'abarundi bo ku rwego rwo hejuru guhera ku mukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Ayo majambo akabateye impungenge abashinga amateka b'umuryango w'umwe bwa Burayi bafatiye ku ihonya bwoko ry'abatutsi ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Abashinga amateka baremeza ko kuganira kugira imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Burayi isubira kuba myiza ari nkenegwa, ariko mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko ufise ugushaka ko kunagura ibijyanye n'agateka kazi na muntu. Abo bashinga amateka b'umwe bwa Burayi basaba leta y'u Burundi gufuta imitahe yahawe abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mwaka wa 2015. Banasaba kandi ko amaradiyo yasambuwe mwaka wa 2015 yosanirwa na leta ikanakingira abamenyesha makuru amashyirahamwe nayo yahagaritswe agahabwa uburenganzira bwo gusubira gukora. Mu guheraheza ubwo rwandiko rwabo bamenyesha ko byihutirwa ko leta yo kwaka ibigwanisho imbonerakure zitoteza abanyagihugu. Abashinga amateka bamenyesheje Joseph Bomel Fonteles ku ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou iteganya gusubira gusuzuma ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu vyubahirijwe, bagasaba ko iryo suzumwa riba hisunzwe ibyo bashikirije bateye amakenga bagarutse ko muri urwo rwandiko imbere y'uko umuryango w'umwe bwa Burayi usubira kuganira na leta y'u Burundi. Kuri uno wa kabiri, ambasaderi Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yabonanye na Claude Boshi aserukira umuryango w'umwe bwa Burayi mu Burundi yamenyesheje ko yifuza ko ibiganiro batanguye vyonyaruka ku neza y'abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi. Nayo Claude Boshi akaba wewe yamenyesheje ko igihambaye atari kwihuta ahubwo ari ntumbero vyofata. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo naho abarundi b'impunzi bagendana umuga bari mu ikambi ya Rusenda mu burasirazuba bw'ico gihugu bavuga ko babayeho nabi, batangaza ko batitabwaho uko bikwiye, basaba ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kwikubita agashi. Babibwiye umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Twebwe abagendana umuga mu mino kambi ya Rusenda ibibazo dufite ni uko atampunga turonka amfashanyo nimwe tugera turonka kuko nizobonetse usanga zirimo ziraronka abantu batatu buri mwaka, abantu batatu buri mwaka, abantu batatu. Tukibaza ko asere nkumbure yoba yarakenye, nibyo bibazo twiyumvira ko nk'abagendana umuga mu mikambi ya Rusenda.
Mubayeho gute?
Tubayeho nabi kuko tubayeho mu buzima bubi. Ibirago baduhaye byaraheze, nta kintu na kimwe dufise. Niyo wituye asere kubwira ngo mwasere na irakenye ukene dufise. Ubwa mbere honyene twashaka ko batwigisha ibintu by'imyuga kugira ko birimo baravuga ko aseri Kenya byibura hijya hejo tuzoronka ikintu kizodufasha natwe.
Ibibazo bikuru bikuru dufise nk'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda nuko dufatwa nk'ukumenga turi abantu bakomeye. Kimwe mu kuvugwa tuvugwa nk'abandi bakomeye, kandi harimo bamwe muri twebwe bafise ubumuga bushobora kuvugwa bidasabye uburyo burebure, ariko ntitwigaga kwitabwaho. Ica kabiri nuko mu gihe cyo guduha ibidufasha mu gufungura baduha ifashanyo ingana nk'uko abandi bakomeye, ntagira ico batwongereza kuko twa dafishe uburyo bwo gushobora gusoka inkambi kugira ngo dushobore kuza koronera nk'abandi. Icya gatatu mu gihe cyo gutanga akazi nk'imuri igihe cya distribution y'injya cyangwa ibindi byose ubuzi butangwa ku bandi bakomeye twebwe badufata nk'ukumengo ntacu twomara muri ibyo bikorwa ndetse muri twebwe harimo abantu bize
twebwe turashoboye kuba twakoresha ibintu bijyanye n'ibyo gukora imyuga ariko nta buryo dufise. Ikindi kibazo dufise ntitugira aho turara, bamwe bamwe inzu zahara tubumukeye ko ntago tugira uburaro bwiza. Tugira ko haseri ikenya atakintu ishobora atamahiri ifise ngo bijanye n'ibi bya corona ngo n'ibindi twebwe rero nk'ubu tubayeho nabi. Hari igihe tushobora kuba nk'igihe twahari tumaze amezi ane tudapokera uretse gusa ko jena nisanzwe ndi umunyamyuga nk'abandi bobo byari ibindi bintu nyine bigoye cyane. Ntabwo dukora igipatane, ntabwo turonka nko kubaka inzu hoho biratugoye ku buryo batubwira ko twiyubakiwe twokwiyubakira ko batanga ishitingi ntabwo baguha ibiti byo kubaka. Natwe ntidukora igipatane tuguma twicaye hanye
abantu bamugaye turavise ibibazo. Urabona bamwinshi ntitugenda tutagenda ntiturondera ntidushobora kujya kuroba nta mwuga n'uwazanye umwuga ngaho abantu benshi barabura n'icyo bakoresha ubu mutayi kugira ngo imyuga bayirangure. Ikibazo twe dufise ni uko hariho muri haseri hari icyo bita bitaba abapbs les personnes en situation spécifique abo bantu twe ariko mu by'ukuri umenga ntitubaho kandi twumva amarinye baguma bavuga ati hariho inye y'aba pbs ugasanga nka twebura twaguma kubaho avec 6 dollars gutungwa n'amadolari atandatu uri umuntu ugenda wavura udashobora gukirariro urumva ko icyo kibazo asa nkaho umenga baratwibagiwe. Ntidutere ibiraka ijya sidorari ntacyo ishobora kutumarira kandi no gusegura abona n'abantu baba benshi dabo barabarakinye bafite ibibazo ngo impunzi gusega iyindi ni nko mu kirundi avuga ngo ntawe witwa fata ubudaho ni c'est la même chose ngayumva ntidushobora ntawe dushyika umutwe ntawe dutera umutwe tujya. Nicyo kibazo nyamuko dufise nuko buraho ukuntu igerasiyo yacu nibura niba bakaraba ukuntu igerasiyo igirane bayongereza ku bantu bitwa PBS.
Icyo twifuza nk'abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda twifuza ko ase yozosubizaho cya kigega cyari gihari ubwa mbere kuko ubwa mbere bari bafise depo. Ikibazo iyo babonye kibaye baragenda hacya kuri depo bakagufashisha duke tuba turagufasha mu iyo minsi nkinja arabaho ifu ya majoni ushaza n'amavuta n'ibindi. Rero nk'iki gihe ubona ko iminsi zirahera tudapokeye umugenda rubumuga nyina rapfa gahera agafata ya boyi wakayigombesha kasita hazoza gupokera sanga yarinjiye mu madeni atagira uko angana ugasanga umuntu yabuze n'agasabune ko gukaraba kubera ko ya mafaranga ya boyi we yakomeje itanga.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tubiyutse twese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS muri indwi ryarasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkinzo za COVID-19 zizotangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe ahanini n'ibikenye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajambere. Ni mu mugambi wo gusabikanya inshanjo ku isi uzwi nka COVAX. Rwanda ruzokwakira inshancu zirenga gato umuriyoni umwe. Mbe ivyo bivuze iki ku Rwanda? Mugenzi wacu Edi Wema yabivuganye n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Daniel Ngamije.
Izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni imwe mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu cyitwa COVAX facility. Muri izo ngizo harimo ibihumbi 200 Rwanda rubonye ibihumbi ijana bibiri magana cyenda mirongo itandatu mu Rwanda rubonye inkingo za Pfizer mu bihugu bine byo muri Afurika birimo South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, harimo Tunisia, Cape Verde n'u Rwanda nyine. Akaba ari inkingo zitubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na Gavi ku myiteguro n'ibyasabaga byose kugira ngo igihugu bashe kubona izo nkingo. Turazibona rero mu byiciro bibiri, ibihumbi ijana na bibiri na magana cyenda mirongo itandatu bizaboneka mu gice cy'uku kwezi turimo mu matariki 15, hanyuma ikindi gice cya kabiri ibihumbi magana cyenda mirongo cyenda na bitandatu biboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri. Nicyo navuga ku bijyanye n'inkingo tugiye kubona.
Ibyo aribyo byose umuntu ntago yavuga ko ari inkingo zihagije u Rwanda rukeneye, ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo. Umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki?
Birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije kuzo dukeneye, kuko tugomba gukingira nibura abantu mirongo itandatu ku ijana batuye mu Rwanda. Tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi, kuko uzi ko ku nkingo ziriho ubu ngubu nyinshi ni uko umuntu ahabwa akingirwa kabiri. Iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite, mirongo itandatu ku ijana yabo biragenda bikatugeza hejuru ya miliyoni hafi 12 z'inkingo za dozi tuzabona, kugira ngo buri wese abone nibura inkingo ebyiri kandi tugere kuri 60%. Urumva ko urugendo ruracyari rurerure, ariko aho duhereye ni heza, kuko ibi tugiye kubona cyane cyane turaza kubiha abakozi bo kwa muganga, kuko nibo twumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora gatuma buri munsi bari kumwe n'abarwayi barwaye COVID. Ikindi nitumara abakozi bo kwa muganga, ni ukuvuga abaganga, abaforomo, abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga, tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka 65 cyane cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri buyo barwaye COVID bapfa. Nibo tuzakurikizaho. Tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya COVID, kuko nabo ubasanga kwa muganga, ukabasanga aho mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda. Nabo ni abantu bakunze kujya bagaragaramo abanduye uburwayi bwa COVID mu bihe byashize, nibaza ko mubyibuka. Tugomba rero nabo bagomba kurindwa iyi ndwara. Nuko gahunda imeze, tukazagenda rero twongera nyine umubare wabo dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka. Kandi uretse gukorana na COVAX, tuzanakorana n'umuryango wa Afurika, kuko nawo ufite ubundi buryo bwo gushakisha inkingo mu buryo bukomatanyirije hamwe. Byatuma ibihugu byinshi bya Afurika tubona inkingo tukava kuri 20% kuko niho COVAX izatugeza, tukajya tukongeraho 40 zindi tukagera kuri 60% muri rusange y'abagomba gukingirwa. Murumva yuko rero tugifite ahandi hantu hatandukanye tugomba kubona inkingo, kandi ubu ngubu icyizere dufite ni uko ibintu birasa n'ibijya mu buryo ko ari abagomba kuzikora kugenda biyongera, ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo bubashe kuboneka nabwo bwagiye gutekerezwa mu nzira nyinshi iteganyijwe.
Hanyuma nyakubahwa Minisitiri, muri iki cyumweru u Rwanda rwongereye gahunda ya guma mu rugo ku batuye umujyi wa Kigali. Hari abashobora kwibaza niba ibyumweru bibiri bitaratanze umusaruro mwifuzaga, cyangwa se mwasanze uwo musaruro warabonetse ku buryo mwifuza ko wiyongera. Mwahereye kuki n'iki mwifuza kugeraho muri iki cyumweru kindi mwiyongereye?
Twahereye ku bipimo byagaragaye nyuma y'ibyumweru bibiri bishize turi muri gahunda ya guma mu rugo, aho mbere ya guma mu rugo imibare y'abantu bari barwaye COVID mu mujyi wa Kigali wasangaga iruta imibare y'abayirwaye mu gihugu hose. Ndetse uko guma mu rugo yatangiye niko nyuma y'ibyumweru bibiri, ndetse icyumweru kingi cya gatatu gitangira, twatangiye kubona ikigaragara yuko itangiye gutanga umusaruro, kuko noneho abarwayi mu mujyi wa Kigali bari munsi y'abarwayi twabonaga mu ntara zose. Noneho n'abantu bahitwanaga n'indwara urebye mujumweru vibanziriza kuguma mu rugo ndetse na kuguma mu rugo igitangira bigeranyije n'icyumweru cya nyuma habaye kugabanuka kugeze kuri 36% kw'abicwaga n'indwara kubera kwitabwaho hakiri kare imiti yagiye iboneka kugira ngo tubiteho kurushaho ndetse n'ubundi buryo bwose bwatunganyijwe kugira ngo abarwayi bafite COVID-19 abashe kwitabwaho hakiri kare cyane mu mavuriro atanzwe ndetse no mu mavuriro yabugenewe. Ibi byose bigaragara yuko byari bitangiye gutanga umusaruro. Twumva rero kongeraho icyumweru kimwe ari ukugira ngo dushimangire neza inyungu twari tumaze kubona muri guma mu rugo. Birumvikana nyuma y'icyumweru kimwe uko amabwiriza yatanzwe cyangwa nk'uko byemejwe na guverinoma hari ibizakomeza nk'amashuri afunze, insengero n'ibindi, ariko hari n'ibizasubukurwa ariko ku gipimo kiri hasi ku bijyanye n'abakozi bajya ku kazi mu bikorera muri transport n'ahandi. Ibipimo byaratanzwe kugira ngo nanone bitetwa ko dufunguye mu buryo butanzwe ahubwo dufunguye mu buryo buringaniza kandi bukurikirana uko icyorezo kimeze. Urumva ari cyo gisubizo nabwo.
Nyakubahwa Minisitiri, iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u Rwanda cyangwa se abandi Banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu Rwanda. Muri aya mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu Rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha 72, byavuye ku masaha 120, hanyuma yagera mu Rwanda akajya mu kato iwe k'iminsi 7. Ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha 28 mu mahoteli?
Byanogejweho kurushaho ndetse hari n'inyandiko mukangiza gusohoka irinoza hari n'abisobanura kurushaho. Icy'amasaha 120 cyo numva cyumvikana ku bantu bajya kuza mu Rwanda, byagaragaye ko amasaha 120 iminsi 5 niko bingana. Wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe iminsi 5 mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima butangwa hari byagaragaraga yuko ashobora kwandura kandi twatangiye no kubibona kuko mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite twerekana ko batarwaye. Ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu 2, 3, 4 banduye kandi bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi 5 mbere y'uko bahaguruka. Bivuze ngo nyuma yo kwisuzumisha haboneka abandura ariko bakaza tukaza kubimenyera ahangaha bahageze. Ndetse binavuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period, uba igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso, ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi 7 igeze mu gihugu wongera kwisuzumisha kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege, wanduriye ku kibuga, tugira amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yisuzumishije niba yaranduye tubashe kumubona anitabweho. Ikindi cyabuvuze bazajya banyura bazahita dufata ibipimo ku kibuga banyure muri hoteli n'ubundi bagomba kumaramo amasaha 24 bakabona igisubizo cyabo. Turabagira inama tudafite ibyihuta cyane byatuma abamukerarugendo, abacuruzi bafite igihe gito cyo kumara mu Rwanda ndetse abo ngabo turabagira inama yo kuba bagumye mu rugo byaba byiza kurushaho bakagabanya guhura n'abantu. Abo bandi b'abacuruzi ba mukerarugendo nk'abo bafite igihe gito mu gihugu nabo turabakangurira kwirinda gusura cyane cyane abantu, ariko nanone tuzirikana ko wenda imiterere y'akazi kabo ishobora gutuma basubirayo badategereje ko iyo minsi 7 ishira. Abo rero nabo icyo tuzadufata ni igipimo cya nyuma agiye gusubira mu gihugu cye tukamufata igipimo kugira ngo tumenye uko ahagaze mbere yo guhaguruka. Ndumva hari kunoza mabwiriza ya RDB biza gusohoka na RBC biza gusohoka kuri za website mu kanya muraza kubona ubwo bugororangingo bwakozwe kugira ngo birusheho kumvikana.
Muganga Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, nagushimiye cyane kubwa kanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze Zema.
Tuti bwese mukundi Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edith Gwema niwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabatiye akamo. Mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika.